Yeni Radyo İzmir'de Amerika. Izwi rya Amerika ribandanya kubashikiza ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda. Biriwe neza nshuti muduteze amatwi, uri kumwe na Fideni Yongabo. Cyo kimwe n'abandi bamenyesha amakuru bagenzi banje, baya makuru twabateguriye kandi turabashikiza turi mu ngo zacu hirya no hino ku nkengera z'igisagara cya Washington DC, ivyo mu ntumbero yo kwirinda umugera wa corona. Mu ntara ya Kivu yo mu manuko muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo, mu gihe kuri uyu wa gatatu mu turere dutanu tw'ubuzima hatangujwe igikorwa cyo gukingira abanyagihugu indwara ya korera, bamwe muri bo banse kwikingiza bavuga ko urwo rucandago ari urwa COVID-19.
Twebwe abantu tuvuga ko ari umuti wa coronavirus. Mwege nawe mukala mutubwira ko atari coronavirus, ni umuti wa kolera. None kuva batubyariye se sigari wari bamaze kuboneka ko kolera ifise vaccin.
Uyo ni umwe mu banyagihugu bo muri teritwari ya Fizi mu ntara ya Kivu mu manuko muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Mu Burundi udufukamunwa tugera ku 1000 twatanzwe n'ishyirahamwe rihurikiyemwo abunguruza abantu n'ibintu kuri uno wa gatatu kubagendesha imodoka zirangura ico gikorwa mu gisagara c'ubutunzi Bujumbura. Umushikiranganji ajejwe uburimyi muri Zimbabwe, Parents Shiri, yafashije mu rugamba rwo gukura Perezida Mugabe ku butegetsi yitabye Imana afise imyaka 65. Icegera cha Perezida wa Gambia Isatu Turai yemejwe ko afise COVID-19. Aya makuru n'ayandi tubafitiye mu karere k'ibiyaga binini turayagaruka ko mu kanya gato imugume ku maradiyo yanyu. Tuhere ku makuru avuga hirya no hino ku isi. Muri Kenya igipolisi cyaho cataye mu mvuto umuntu yagirizwa na Amerika ubucuruzi bw'amenyo y'inzovu. Eje ni mukangusa dufite ibindi.
Abategetsi bavuze ko uwo mugabo waramaze igihe yihishahisha yashakishwaga na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku byaha byo gucuruza amahembe y'inzovu n'ay'inkura. Abubakar Mansour Mohamed Sulu yatawe muri yombi amaze kugera mu mujyi wo ku cyambu wa Mombasa mu ndege yarimukuye muri Yemen, ashinjwa ibyaha bijyanye n'amahembe y'inzovu. Mu kwezi kwa gatandatu 2019, ibiro bya Amerika bishinzwe gukurikirana ibirebana n'ibiyobyabwenge DEA byashinje Sulu n'abandi bagabo batatu ubufatanyacyaha mu bucuruzi bwa kilogarama zitari munsi y'190 z'amahembe y'inkura na toni 10 z'amahembe y'inzovu bifite agaciro ka miliyoni zirenga 7 z'amadolari. Ibyo biro bya Amerika byavuze ko mu mwaka ushize Sururu n'undi munyakenya Abdi Hussein Ahmed uzwi ku izina rya Abu Kadi barimo kwihishahisha mu gihe umunyaliberiya wakekwaga yari mu maboko ya polisi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, naho umunyagineya wakekwaga we yarafungiye muri Senegali ategereje gusubizwa iwabo. Kenya ifitanye amasezerano na Amerika yo guhererekanya abashakishwa n'ubutabera. Uko ari bane bakoreraga ubucuruzi bwabo muri Uganda no mu bihugu bituranye nayo hagati y'umwaka 2012 n'umwaka ushize nk'uko ibiro bya Amerika DEA bibivuga.
Urakoze Eugenie. Umushikiranganji ajejwe uburimyi muri Zimbabwe, Parents Shiri, yafashije mu rugamba rwo gukura Perezida Robert Mugabe ku butegetsi yitabye Imana afise imyaka 65. Iyo nkuru yatangajwe uno munsi wa gatatu na Perezida Emmerson Mnangagwa. Parents Shiri yayoboye inteko zigwanira mu kirere muri Zimbabwe mu kiringo cy'imyaka 25 gushika ashingwa amabanga muri leta mu mwaka 2017. Yajanywe mu bitaro ku munsi wa kabiri akaba yitabye Imana mu masaha ya kare y'uno munsi wa gatatu. Perezida Mnangagwa yavuze ko Shiri yari intwari y'ukuri ko yamaze ubuzima bwiwe bwose aharanira kubohoza Zimbabwe. Yamenyesheje imvo y'urupfu rwiwe. Yamari itangazamakuru muri Zimbabwe rivuga ko yahitanywe n'ibibazo yagize byo guhema byatewe na COVID-19. Shiri umusekombata mu rugamba rwo guhabuza Zimbabwe afise kahise katari yororo. Yayoboye inteko zagandaguye abasivili 2000 mu burengero bw'igihugu mu myaka y'1980 igihe leta yarondera guhagarika ivyo yita umugumuko muri ako karere. Ubwo bwicanyi bukabije bwakozwe n'igisirikare ni kimwe mu bintu abanyagihugu baba mu ntara ya Matabeleland bacibuka. Benshi muri bo babandanya gusaba ko bahabwa indishyi abakoze ubwo bwicanyi nabo bagashyirwa imbere y'intara. Naho mu gihugu cya Gambia icegera cha Perezida waho Isatu Turai yemejwe ko afise umugera wa corona. Bindi na mugenzi wacu Eugene Mukangosi.
Visi Perezida Isatu Turai amaze kwemezwaho iyo ndwara ya COVID-19 byatumye Perezida Adama Barrow yishyira mu kato k'ibyumweru bibiri bitaha nk'uko itangazo rya Perezidanse Ibanjururu ryabivuze kuri wa gatatu. Iryo tangazo nta bindi bisobanuro birenze ryatanze ku buryo Turai amerewe ubu ngubu. Madame Touré ubu ufite imyaka 65 yagizwe vice-perezida mu mwaka ushize. Igihugu cya Gambia cyemejwemo abantu barenga 326 barwaye COVID-19 harimo 9 bapfuye. Ni kimwe mu bihugu bya Afrika byapfushije abantu bake bazize iyi ndwara.
Turagushimiye Eugene. Ubuyapani bwemeje ko abantu bandurikiza cha COVID-19 muri cyo gihugu uyu munsi barenze 1000 n'ubwa mbere igitigiri cy'abandura kigeze kuri urwo rugero kuva kizaca virus ya corona cyadutse mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka. Ibindi na Geoffrey Mutagoma.
Nkuko byemezwa na televiziyo y'igihugu yo mu Buyapani NHK, umubare w'abandurikiza cya virus ya corona ku munsi warenze 1200 uyu munsi. Uyu mubare wajushengiye ku makuru atangwa n'inzego z'ubuyobozi bw'ibanze mu murwa mukuru Tokyo n'indi migi ugwa mu ntege nka Aichi na Osaka, hose hakomeje kugenda hagaragara ubwandu bushya bw'iki kiza. Mu mugi wa Osaka honyine uyu munsi hagaragaye abantu 221 banduye. Ni nabwo bwa mbere bageze kuri uyu mubare kuva iki kiza cyaduka. Guverineri w'umujyi wa Osaka Yoshimura Hirofumi yavuze ko ugereranije n'ukuntu umuvuduko w'ubwandu meze bigaragara ko mu minsi iri imbere bazaba benshi kurushaho. Umunyamabanga w'inama y'abaminisitiri mu Buyapani Yoshihide Suga yabwiye itangazamakuru ko ubwiyongere bw'ubwandu muri icyo gihugu burimo guterwa n'amatsinda y'abantu bahanahana iyo ndwara kubera kurenga ku mabwiriza yo gusiga intera hagati y'umuntu n'undi. Mu bice bimwe by'igihugu hagaragara ubuke bw'amazi acumbikirwamo akanavurirwamo abarwayi ba COVID-19. Leta y'Ubuyapani yavuze ko iribuze gutanga inyunganizi ku mijyi ifite iki kibazo.
Turagushimiye Geoffrey kuri iyo nkuru. Ingabo za Iran zarashe ibisasu bya rutura mu gikorwa cy'imyimenyerezo ya gisirikare yatumye ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirahitwa Al-Dafra na Al-Udeid muri Leta Zunze Ubumwe za Abarabu zibamagabo. Geoffrey Mutagoma tubwire iby'iyo myimenyerezo.
Umwitozo wa gisirikare ingabo za Iran zakoze waranzwe no kurasa ibisasu bya rutura byo mu bwoko bwa misile byarasiwe mu kuzimu bitumbagira mu kirere cy'ikigobe cya Hormuz byerekeza ku ndege zagenewe kuraswa mu gihe cy'imyitozo. Televiziyo ya Leta yatangaje ko muri uwo mwitozo hagaragayemo n'indege z'intambara zitagira abazitwaye zasukaga ibisasu ku ntego zagenwe. Amashusho y'indege zitagira abaderevu yerekanye n'ibindi bisasu byarasiwe mu butayu ku ntego zagenewe kwitoza. General Amir Ali Hajizadeh kuri ingabo za Iran zirwanira mu kirere yabwiye televiziyo ya Leta ko ari ubwa mbere igisirikare gikora umwitozo nk'uwo n'ubwo kizigamye ibisasu bya rutura mu bubiko bwacyo bw'intwaro. Uwo mwitozo wari ukaze ku buryo watumye ingabo za Amerika mu bigo bibiri biri muri ako gace ziryamira amajanja. Ufashwe nk'ugamije gutanga ubutumwa kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika no kugaragaza ko hakiri kurebana nabi hagati ya Iran na Amerika. Mu kwezi kwa mbere uyu mwaka ibitero by'ingabo za Amerika byahitanye General Qasem Soleimani wafatwaga nk'umucurabwenge n'umuyobozi ukomeye mu gisirikare cya Iran. Nayo yihimuye irasa ibisasu byakomerekeje abasirikare ba Amerika muri Iraq. Umwitozo ingabo za Iran zakoze uyu munsi n'uburyo ingabo za Amerika zabyitwayemo bigaragaza ko ikibazo cy'intambara ishoboka hagati y'ibihugu byombi kitarakemuka.
Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ushobora no kutwumviriza ku rubuga rwa Facebook no ku kibanza cyacu cya internet aricyo wezi3@ radio yacu vewa@.com. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini mu Rwanda bitegekanijwe ko hafatwa ingingo ku rubanza rwa Camille Zuba yayobora ibohero rikuru rya Nyarugenge Mageragere. Yakirizwa ibyaha byo gutonesha bishingiye ku ruhusha rwo kugendera mu gihe cya COVID-19 yahaye umugore wa murumuna wa General Nyamvumba. Umumenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika mu Rwanda Eric Bagirubusa yari muri sentare.
Byibura igihe cy'iminota 15 nicyo umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rufite icyicaro i Nyamirambo mu mujyi wa Kigali yakoresheje asoni icyemezo ku rubanza rw'ubujurire ubushinjacyaha buburanamo na Bwana Kamili Zuba. Uyu Kamili Zuba yahoze ayobora gereza nkuru ya Nyarugenge iri Mageragere mu nkengero z'umujyi wa Kigali. Ubushinjacyaha buramurega icyaha cy'itonesha ubucuti n'ikene wabo. Kirakomoka ku cyemezo wahoze ari umuyobozi wa gereza nkuru ya Nyarugenge yafashe ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka. N'isomwa ry'urubanza ryitabiriwe n'abantu bake barimo umugore wa Zuba n'umusaza mubyara we. Ubushinjacyaha bumurega kubwo yayoboraga gereza ya Nyarugenge yemereye umudamu wa Bwana Robert Nyamvumba n'abandi bavandimwe kumusura muri gereza mu gihe abandi bafungwa ngo bari babujijwe kubera amabwiriza yo kwirinda COVID-19. Robert Nyamvumba nkakwibutsa ko ari murumuna wa General Patrick Nyamvumba wahoze ari umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda. Umucamanza ku rwego rwa mbere mu rukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge yari yafunze Bwana Zuba by'agateganyo mu gihe cy'ukwezi nyuma yo gusesengura akavuga ko hari impamvu zikomeye zituma afungwa mbere y'urubanza mu mizi. Ubujurire bw'uregwa n'ubwunganizi bo babushingira kukuba ngo basanga nta cyaha yakoze ahubwo ko yakoze amakosa y'akazi yanahaniwe. Bakabwira umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge ko mukumurega ubushinjacyaha bwakoze amakosa bushingira ku ngingo z'amategeko zitarizo na cyane ko ngo ibyo yakoze ntaho bihanwa mu rwego rw'amategeko. Bagasaba ko umucamanza yakosora ayo makosa maze bwana Kamirizu bagasohoka mu buroko. Nyuma yo gusesengura ibyo n'ibindi rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwavuze ko rusanga ubushinjacyaha butaratanze ikirego nabi na cyane ko ngo bwagaragaje ibyo bwashingiyeho birimo iperereza ry'urwego rw'ubugenzacyaha rw'abajeje uregwa. Ahango Zuba yavuze ko yemereye abavandimwe ba Robert Nyamvumba gusura abandi bafungwa badasurwa. Abanyamategeko be bavuga ko umugore wa Robert Nyamvumba yarashyiriye imiti umugabo we kandi ko cyari igikorwa cy'ubutabazi na cyane ko ngo n'abandi banyamategeko ngo bajyaga basura bafungwa bunganira. Kuko ngo Zuba yaricaje mu biro bye umugore wa Nyamvumba nabo bari kumwe abamwunganira bavuga ko bagombaga kubanza kugenzura imiti bari bamuzaniye. Ku rwego rw'ubujurire ubushinjacyaha bukomeza gusaba ko bwana Zuba yakomeza gufungwa by'agateganyo mbere y'urubanza mu mizi kubw'impamvu buvuga ko zikomeye kuko ngo ashobora gutoroka ubutabera kandi ko abasuye abavandimwe babo yabakiriye mu buryo budasanzwe bishimangira ubucuti ngo bari bafitanye. Ubushinjacyaha bushingira ku mvugo z'abatanga buhamya n'abavandimwe ba Nyamvumba bemeye ko Zuba yabemereye gusura babo muri COVID-19 mu gihe abandi bafungwa ngo batasurwaga. Buvuga ko binjijwe muri gereza batanditswe mu bitabo byagenewe abashyitsi bityo ko yafashe icyemezo gishingiye kwitonesha. Urukiko rwa Nyarugenge narwo ruvuga ko rusanga hari ibyagezweho bihagije mu iperereza rwisunze ingingo z'amategeko rwasobanuye ko umuntu wese ufite mu nshingano kwakira abamugana agomba kubarekesha igihe yahamwe n'icyaha ko yabasumbanije ashingiye ku cyemezo gishingiye kwitonesha afungwa imyaka itari munsi y'itanu ariko itarenze imyaka irindwi n'ihazabu y'amafaranga angana na miliyoni imwe itarenga miliyoni ebyiri. Ruvuga ko bigaragara ko mbere yo kubakira mu biro bye Kamiri Zuba yabanje kuvugana nabo kuri telefone bigaragaza ubucuti bari bafitanye. Mu mwanzuro warwo urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwanzuye ko ubujurire bw'uwayoboraga gereza nkuru ya Nyarugenge iri Mageragere nta shingiro bufite kandi ko agomba gukomeza gufungwa by'agateganyo mbere y'urubanza mu mizi. Urukiko rwavuze ko hari impamvu zikomeye zituma afungwa naho ngo izindi mpamvu zose zitangwa n'uregwa nizashingirwa hafungurwa. Umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge yashimangiye ko bwana Kamiri Zuba akekwaho icyaha cy'ubugome. Umucamanza yavuze ko ibituma uregwa afungwa mbere y'urubanza bitashingirwa ku kwica amabwiriza yo kwirinda icyorezo COVID-19 ahubwo ko bishingiye ku cyemezo yafashe ashingiye kwitonesha. Iyi ngingo yo kutubaha amabwiriza yo kwirinda icyorezo COVID-19 yakunze kuvugisha benshi. Mu minsi ishize abadepite bayibajijeho bwana Edouard Ngirente ministre w'intebe bakeneye kumenya impamvu ibihano bitandukana bitewe n'ubushyira mu bikorwa. Umukuru wa guverinoma yizeje ko harebwa uburemere bw'ibihano kubica amabwiriza yo kwirinda COVID-19 ariko anashimangira ko ingamba zo kuyakaza ari ngombwa. Itariki y'urubanza mu mizi rw'uyu wahoze ayobora gereza nkuru ya Nyarugenge ntiramenyekana ariko ubushinjacyaha bwo bwarangije kuregera urukiko nk'uko bubitangaza. Bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Turagushimiye Eric kuri iyo nkuru.
Turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi rya Amerika. Ntumbero kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo Ijwi rya Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 4 4 1 9 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Mu Burundi sentare nta inyuzwa y'igihugu irutse gusambura urubanza gwerekeye uharanira agateka kazina muntu Germain Rukuki uwo yari yahanishijwe munyoro w'imyaka 32 mu mwaka wa 2018. Mwishira hamwe Amnesty International barashimiye iyo ngingo bagasaba abacamanza bagiye kwiga iyo dossier gusoma amategeko maze bagaha ubutunganire Rukuki abereye ariko kumurekura. Menyesha makuru y'Ijwi rya Amerika Eroje Wirikaneza ari nayo bi muri Kenya adufitiye ibindi kuri iyi nkuru.
Ingingo ya sentare na inyuzwa yasohotse ku itariki ya 30 kwezi kwa gatandatu guheze ariko Jean Romero Kuki n'abashingwa manza munganira bagiye kuyimenyeshwa ku itariki ya 24 uku kwezi nk'uko isoko ry'ijwi rya Amerika ryegari no dossier ryabiribwiye urubanza rugiye gusubirwamo inyuma y'ugusamburwa na sentare na inyuzwa rwari rwaciwe kwa 17 uku kwezi kw'indwi mu 2019 Rwahanisha igihano cy'imyaka 32 y'ugufungwa iyo mpirimbanyi yahoze ikorera ishyirahamwe ry'abakirisu bagwanye ihohoterwa rya kiremwa muntu wa kati igisata cyo mu Burundi sentare isubiramo imanza yanahangwa mu buraruko bwa Bujumbura niyo yari yaruciye ubu sentare ntayinyuzwa yasubije iyo dosiye muri iyo sentare nyene ariko abacamanza bazoyiga bategerezwa kuba bashasha abashingwa manza bunganira Rukuki babwitangazamakuru ko banezerejwe n'ingingo Basigura ko bizeye ku butungane ubaburanira yari yarimwe yashobora kubuhabwa mbere bari ko bategura ibindi birego bishaje abazojana muri sentare isubiramo yantahangwa abanezerejwe n'ingingo saba bashingwa manza biwe gusa nishiramwe mpuzo makungu wa Amnesty International itahengeshanije gusabira kurwa rya Rukuki rigatunganya n'amasekeza y'ukubisaba niko kuko Hashe Nicholson umushakashatsi muri iyo shyirahamwe ku bibazo by'u Burundi n'u Rwanda yabigaragarije mu kiganiro yahaje urya Amerika
La décision de la Cour suprême de casser la décision de la Cour d'appel.
Ingingo ya sentare ntahinyuzwa isambura ya sentare isubiramo no gusaba ko hasasa abacamanza bashasha ni ikintu ciza turindiri ibikurikira ariko Jean Romero Kuki ntiyanakwiye no kuba yarahagaritswe dusabire kurwa giwe byihuta tagisabwe.
Demandons sa libération immédiate et sans condition.
Kumugwa bacamanza bashasha bazosasa muri dossier mufazo Nicholson abasaba gukurikiza amategeko.
Jusqu'ici nous avons observé plusieurs irrégularités.
Bushiko butwabonye tunenge twinshi mwigwa rya dossier ya Germain Rukuki no muntahe z'icese zabaye. Twinginga bacamanza basha bazosasa guha ubutungane bubereye Germain Rukuki.
Assurer une justice équitable.
Jean Rukuki yari yagirijwe ibyaha byo guhungabanya umutekano w'igihugu gukorana n'imigwi yitwaje ibirwanisho ugufashanya n'abishe abapolisi n'abasirikare ukubomora inyubako za leta n'iz'abantu ku giti cyabo hamwe rero n'imigumuko ibyaha kandi nizo byagirijwe abasirikare n'abapolisi bari guhirikwa ry'ubutegetsi ryaburijwemo mu kwa gatanu umwaka w'2015 Rukuki yagirijwe kandi ko yagiye kubiri n'ingingo y'umushikanganji w'intwaro yo hagati yo gufuta ishyirahamwe ry'abakirisitu bagwanya ihohoterwa rya kiremwa muntu hakati Burundi yahora korera Jean Romero Kuki yari yahagarikiwe ku muhaniwe muri kati ya gatandatu zone ya Ngagara mu buraruko bwa Bujumbura kwa 15 kwezi kw'indwi 2017 yafungiwe mu biro by'iperereza Bujumbura amezi atatu imbere yo kujanwa mu ibohero rikuru rya Ngozi mu buraruko bw'u Burundi umunyororo w'imyaka 32 y'ugufungwa nico gihano ca mbere kinini cari kimaze gusabirwa no guhabwa uharanira agateka kazi na muntu mu Burundi amashirahamwe y'abarundi na mpuzo makunga gatari gake yaranditse asaba ku rubanza rwiwe rwosubirwamo akavuga ko adakekeranya ko atakindi yazize atari umwuga wiwe w'uguharanira ubwigenge bwa kiremwa muntu Eloge Urika neza ijwi rya Amerika
urakoze Eloge mu Burundi kandi udufukamunwa tugera ku gihumbi twatanzwe n'ishyirahamwe rihurikiyemwo abunguruza abantu n'ibintu kuri uno wa gatatu kubagendesha imodoka zirangura icyo gikorwa mu gisagara cy'ubutunzi Bujumbura inkuru y'ijwi rya Amerika ryifashishije abanywanyi bayo mu Burundi musomegwa na Desire Hatungimana ari mu Rwanda
abanyagihugu bari mu mici itandukanye kiretse abahora basimbira mu gihugu cha Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugira barangure bongere badandaze baroha ingene babaho batonge n'imiryango abandi ibyo kugarura umupaka vyakoze ko nabadandariza mu gatumba urudandazwa ruto aha tukavuga abafisi inzu z'ubudandarizo bw'ibitandukanye harimwo imfungurwa n'ibinyobwa iyo migwi yose ushize ko nabari batunzwe n'akazi bahabwa n'abakongomani baje mu Burundi bamenyesha ko babayeho nabi kubera uruja n'uruza hagati y'Burundi na Kongo rwahagaze.
Gabre Maturiri ngo ngaduhagaze dute amezwiri zuba kirwa tana bakiriya batatu rode ku munsi wose peresima n'ukuri tatugitanga premuni nduru na boti ngabi ndwara bitugiki amabeyi ni manini ngo hejura tabakiriya bakironka
aha bara bari mu gufa n'inzara ibi kuva mu gitondo nta n'igihumbi umuntu aradanda kuba karuza n'uruza rw'abantu kwishwe n'inzara abantu bose barakwiye mu kwibarabara nk'abadanaga indatu yajya bose baratashe ubu nta bakijyana zantu barindiriye gufa gusa twibera mu mutwe habuze ukuntu tubaho naho bayikingiye none ni ntibadufashe ndetse bamaze gushyira mu mazu babuze ibyo tuzi
ifunguro rirazinze kubera amafaranga ntakiboneka mu gihe cyose amafaranga yo kubigura nabo bishyize kandi bakavuga ati ababikora ruguru ntibatubizana kubera bwa ati nta bakiriya turonka kubera cyane cyane abakiriya babironka n'ibifungurwa bashyirwa n'ahongaho muri Kongo
naho abanyagihugu bashima ko hafashwe ingingo zo kugwanya kiza cha corona bababazwa nuko atangingo mperekeza zafashwe kuko babona ko atagikozwe harabagiye kwicwa n'inzara. Abanyagihugu mu Gatumba bari batunzwe ahanini n'urudandazwa bemeza ko rutagishoboka, basaba ababijejwe kuraba ingene umugera wa corona wokingigwa ariko uyu mpaka wuguruye.
Ni kuraba abazora gukomeza gutenzura naye andi ho kene burasende tenzura nuko bozara nk'abagijije ne bakaza barapima abantu bagayigwaye ama nako tukabona ko toronka nkitegeye kugira ngo dushobore kuronka nandi ho bavuga ngo tugaranye kuhunya izari zo twica mwe bamwe tugende kwiba
inzara ya maze kuba nyinshi ahamuga leta yo gira bukuntu kacituzuriza abaganga boza barapima umuntu ajabutse kugira natwe tuze kubiyungukanya dukora turonga kakazi ngo kabana
bedusaba no kuri ejuru barabukungene bo kuguru umupaka iko bagashira abaganga besha kuma bapima kugira umuntu wese haburuja no ruza ko gari kumugaba umuntu wese bakamupima kuko nokuri indagiri twice saba nokuri barakwe botezura bakuguru umupaka nokweje kumwe basi kuko kuri tumerewe nabe.
Ivyo biruko mu gihe mu nama yatangujwe kuri uwa mbere yabegwa nuja nuruza mu kirere harabiho hamwe ivyankenerwa kugira abakora muri cyo gisata bakore bafashe ingingo zo gukingikiza cha corona. Urongoye ikibuga cy'indege Melchior Ndadaye cha Bujumbura akavuga ko ibyo bikogwa mu ndugu imwe gusa bizaba byarangiye. Emmanuel Habimana avuga ko ababijejwe bafashe ingingo yo kugura ico kibuga cy'indege ibikogwa byoca bitangura kuri kwami
bijya bikogwa mu ndugu imwe bizaba byaheze bakora ijoro n'umutaga guhera twumvikanye bigomba gukogwa ibyo ari byo. Twebwe naho tubwira mu ndwi imwe twoba twahejeje kwitunganya kugira ngo twakire ingenzi n'ibintu mu gutwara abantu n'ibintu mu kirere hisunzwe amategeko uko wase yategekanije ko tuzokora tubana na COVID-19. Hisunzwe kandi ingene mu karere twabyumvikanye tubicishije mu manama n'ibyigwa twasangiye nabo. Twebwe ibi bikorwa turimwo dutegekanya yuko atandura izomara bavuze bati rero twugure mu ndwi imwe two kugura kandi byogenda neza.
Ingingo yo kugara imipaka yafashwe mu kwezi kwa gatatu hagitangura kwibonekeza abafise umugera wa corona mu bihugu bibanye by'u Rwanda hamwe na Republika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ingingo yakurikiye ni ukugara ikibuga cy'indege, naho havugwa kugurura icyo kibuga cy'indege na nkuru irashikirizwa kubijanye no kugurura imipaka yugawe ni mu gihe imipaka u Burundi buhana n'igihugu cha Tanzania yoyo itugawe ariko hafashwe ingingo kubijanye n'abantu binjira mu gihugu cy'u Burundi no kubashira mu bibanza vya bonyene bakamarayo imisi kugira barabe ko badafise umugera wa corona. Mbere ubu hakaba hari aho bapimwa bidatevye bakaba baronkejwe inyishu yuko bafise uwo mugera canke batawufise kugira bace babandanya ibikorwa vyabo. Akarorero nakimuza barundi zitahuka mu Burundi zivuye mu gihugu cha Tanzania.
Urakoze Desire kudusomera iyo nkuru. Tuve mu Burundi dukubitira muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo aho mu gihe kuri uyu wa gatatu itariki ya 29 y'ukwezi kwindwi umwaka w'2020 mu ntara ya Kivu yo mu manuko mu turere dutanu tw'ubuzima hatangurije igikorwa cyo gukingira abanyagihugu indwara ya korera. Bamwe mu banyagihugu baba uvira banse kwikingiza bavuga ku gorucandago ari rwa COVID-19. Ni inkuru y'umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo ari buvira.
Iki gikorwa cyo gutangiza igahunda yo gukingira icyorezo abaturage bari hagati y'umwaka umwe kuzamura cyatangijwe ku mugaragaro na Minisitiri w'Ubuzima mu ntara ya Kivu y'Epfo Cosmos Bishisha imbere y'abatuye site ya Gasenga aho iki gikorwa nyirizina cyatangiriye. Bamwe mu baturage baraho bagaragarije Minisitiri Mpungenge watewe n'ubwo rukingo ruje mu gisi ugarijwe na virusi ya corona. Isabelle Ntawumvukiye n'umuturage wo mu Gasenga.
Twebwe abanyagihugu dufise ibibazo byinshi kubera uyo munsi. Uyo munsi mwari mwavuze ati twebwe abantu tuvuga ko ari umuti wa coronavirus. Mwege naho mukala mutubwira ko atari coronavirus, ni umuti wa kolera. None kuva batubyariye se uyo munsi gari wari bamaze kuboneka ko kolera ifise vaccin. Ari kubura mutuzane vaccin ya kolera. Icyo twa tu kwinjiramo ibibazo byinshi kabuki kuva batubyara tutagira biwacu abana iyo muti utaraza kubera muke mufata ubya muti wa coronavirus muke muhindura kwa muti wa kolera. nibyo bibazo byinshi dufise nibindi bibazo twa dufise byinshi ni kuvuga urya mutsi kwari umutsi wo kufunguza ukubyara abana byinshi ase tubyare ku rugero kutuvuna ingufu ase abakongomani babyara cyane abakongomani bari binshi mushaka mugabure mufunguze ku bantu bafata urya mutsi kugira abafe
ministre Cosmos Bishisha avuga yuko iyi gahunda gukingira abaturage korera idakwiye gutera impungenge abatuye Uvira kuko n'abayobozi bakuru mu nzego zitandukanye bari bitabiriye gahunda nabo bahawe urwo rukingo rwa korera.
Watu walikuwa na mashaka nyingi sana ila mimi
pekee nabonye abantu benshi bafite impungenge y'uru rukingo, ariko ubwo nanjye nafashe urwo rukingo nabo twari kumwe ibintu byahindutse abantu batangiye gufata urukingo. Nubwo biruku bamwe mu bajyanama b'ubuzima bari kugenda binjira urugo ku rugo batanga urwo rukingo, hari aho bari kugera abaturage bakanga gukingirwa bavuga yuko urwo rukingo ari urwa virusi ya corona. Toyihawa nawe ari mu batewe impungenge n'urwo rukingo.
Kuva basokuru n'abasokuruza bariho bakuze badiyara abantu baza kwa muganga ab'iminsi yakwiye bapfa, none uwo muti w'urucanco batuzaniye kubera ngo niwo kudiyara nayo corona yaramaze kwinjira. Urumva twege twatewe n'amakenga kubera kuva corona itaraba namusi n'umwe bari bwaze n'ibyo ngo baraze kuducandagisha byinuze byo kudiyara. Rero twege twagize amakenga.
Umuyobozi ureba akarere k'ubuzima ka Uvira Dr. Panzu Nimi nawe akangurira abaturage kwikingiza korera kubera ko ibibazo by'imyuzuri byibasiye Uvira muri uyu mwaka byatumye icyorezo cya korera kigaragara mu bice byinshi bitandukanye by'aka karere, aho kuva mu kwezi kwa kabiri abantu babarirwa muri 360 bagaragaye ko bagwaye iyo ndwara. Minisiteri y'ubuzima mu ntara ya Kivu y'Epfo iteganya ko miliyoni y'abantu ari izahabwa urwo rukingo rwa korera. Mu turere tw'ubuzima twa Uvira, Nundu, Fizi, Ijwi na Minova kuko twagaragaje abagwayi ba korera benshi. Vedaste Ngabo ku bw'Ijwi ry'Amerika, Uvira mu ntara ya Kivu y'Epfo.
Turagushimiye Vedaste. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC. Ubu tugeze kuri wa mwanya tubasangiza uyu munsi habayeho ni kimwe mu bintu byaranze itariki mu mateka y'isi. Twayiteguriwe na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana akorera mu biro by'Ijwi ry'Amerika i Londres mu Bwongereza.
Ku itariki ya 29 z'ukwezi kwa karindwi umwaka w'1968 Papa yongeye kubuza abakristu kuringaniza imbyaro. Papa Paul wa gatandatu yemeje ko abayoboke b'idini gatolika babujijwe gukoresha imiti iringaniza imbyaro, nyamara akanama ka kiliziya kasuzumaga icyo kibazo kari kemeye ko ibintu byahinduka. Abagize ako kanama kari kashyizweho n'uyasimbuye Papa Yohani wa 23 bari banzuye ko igihe kigeze kugera ngo kiliziya ijyane n'ibihe isi igezemo. Abakagizi bari bavuze ko kubera ubwiyongere bw'abagore bajijutse n'imiti ikoreshwa itabangamira ubuzima, kiliziya ikwiye kuva ku izima. Hari bake batabibonaga gutyo basohoye icyegeranyo cyabo bagaragaza impamvu kiliziya itagomba guhindura imyumvire. Ibaruwa yiswe ubuzima bwa muntu ku kibazo cyo kuringaniza imbyaro yanditswe na Papa Paul wa gatandatu amaze imyaka ibiri ayitegura. Byabaye ngombwa ko iya mbere yanditse ayisubiramo. Bamwe mu baharanira impinduka muri kiliziya bamubwiye ko irimo imvugo ikarishye ku buryo yari gutuma abayoboke bamwe bigendera. Papa Paul wa gatandatu yemeye ko umugore wakoresha imiti ihagarika imbyaro ku mpamvu z'ubuzima atabayisha amabwiriza ya kiliziya kabone n'ubwo iyo miti yamutera ubugumba. Iriya baruwa yakuriye impaka mu bayoboke miliyoni 600 b'idini gatolika benshi muri bo basaba ko kiliziya yadohora.
Ushuti mwese mukunda radio Ijwi ry'Amerika, ibiganiro byo muri aka kanya bigarukiye ngaha. Tuboneyeho kandi akanya ko gushimira engineer yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Fatou Alimaskarara yadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguri. Wabihagarariye ni Etienne Karekezi na makuru twese twateguye turi mu ngo zacu. Kuri mikro mwari kumwe na Fidèle Niyongabo, turabashimiye mwese. Uyu mugoroba mwiza mubandanya kumviriza radio Ijwi ry'Amerika.